Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaro.
Amakuru yuno musa akaze kuri zino ngingo zikurikira. Ngingo nshasha zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kubijanye no gukinga ikiza cha COVID-19 mu Burundi. Umushikiranganji Tade Ndikumana yatangaje ko imisi yo gukumira abanduye ico kiza igiye kongerezwa kubazananye hanze y'imbibe z'igihugu. Amafaranga nayo y'agaciro abandanya gukena mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bishikirizwa na bamwe mu bavyeyi barere y'abana mu mashure yo hanze y'igihugu bakenera kubarihira amashure mu mafaranga y'abanyamahanga y'amadolari canke y'abanyaburaya. Abo twaganiriye bemeza ko amabanki y'u Burundi ataco ariko arabafasha mu kuronswa ayo mafaranga y'agaciro. Murabikurikira muri ano makuru. Umuntu nayo ya Bujumbura haravugwa udukoko twateye imirima y'abanyagihugu ku mitumba ya Nyarubondo vugizo na Mukoranya muri zone ya Gatumba. Abanyagihugu basaba gufashwa n'abajejwe intwaro mu gutuza utwo dukoko. Murabikurikira murano makuru hagari ubuhinga bw'ivyuma na Theodomire Manirambona muri kumwe na Patrick Mitabaro. Kazi mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kwa ikaze mwese. Ingenzi yariyo yose yinjiye ku butaka bw'u Burundi gutegerezwa gupimwa ikiza cha COVID-19 igishika ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye cy'i Bujumbura no ku yindi mipaka y'igihugu. Igihe habonetse umuntu yanduye ico kiza mu ndege canke mu bwato, ingenzi zose zirimwo zizoshirwa mu kibanza cabo nyene mu kiringo kingana amasaha 72 yongereye ku yandi 72 yarahasanzwe. Byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno munsi wa kane. Ingenzi ngitegerezwa kandi kuguma mu ihoteli aho yashizwe mu masaha agera ku 72 ategekanijwe n'amategeko. Byavuzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Tade Ndikumana.
Abo bose bazonja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NSP bataheza kugenda bambaye mask, kandi tukabwira bene yuko atakamaro kuja kuronera certificat za magendo, kandi usanzwe tuzi yuko twebwe tuzitanga. Twabonye yuko muri amezi abiri tumaze kuronka abagwayi batari bake, mugabo bice birenga 95% kwijana bakaba baza bava hanze. Hanyuma kubera ko twabonye yuko hariho kudehukirwa ku mahoteli amwe amwe, rero uno munsi ihoteli yose itegerezwa gusinya acte d'engagement, gusinyana n'abo mushikiranganji bw'ingenzi n'ubudandaji, kugira ngo muri iyo acte d'engagement harimo ibihano, amande, kugira ngo urenze kuri izo ngingo twashyizemo uwo nyazoba yiyemeje aheze abajejwe gukurikira abantu bagiye kuri n'amategeko bamukurikirana. Kuva yuko amahoteli ategezwa gukurikiza ibisabwa twabahaye kugira ngo umuntu ari muri karantene agume muri karantene, ko kubera kandi ko twabonye ko mu ndege harimo abazi banduye uhere no munsi, ingenzi zimenye yuko iyo baje mu ndege tugasangamwo umwe canke babiri banduye bazoca bongera kumara yandi masaha 72 yongera kuri 72. No kuvuga yuko dusanze mu ndege harimo umuntu umwe canke babiri bagwaye, abo bose baje muri iyo ndege bategerezwa kuca barindira yandi masaha 72 kugira ngo tubagire igipimo kigira kabiri.
Dr. Tade Ndikumana n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi. Mu butunzi naho abavyeyi barungitse abana mu mashure mu bihugu byo hanze babuze ayo bacira nayo bamira kubera ko batemeregwa kuvunja amafaranga y'agaciro baheze barungike impamba n'amahera y'ishure abana babo. Aho ni mu gihe kuvunja amafaranga y'agaciro bikoregwa mu ibanki banko bugusa, naho nyene uwayarondera asaba uruhusha akarindira amaso agahera mu nzira canke bigashika akabanza gutanga igiturire. Ni inkuru twateguriwe na Eddie Claude Nirinazwe.
Wano
umwe mu bavyeyi bavuga ko bamaze igihe bahiga amahera agaciro kugira bashobore kurungikira impamba abana babo barungitse kwiga mu mahanga ariko kuyaronka biba urugamba. Amakuru Radio Inzamba ikura mu mabanki atandukanye ngo nuko ibaye inkuru y'igihugu yahaye uruhusha ibanki Bankobu yonyene kuba ariyo ivunja amafaranga y'agaciro nkuko byemezwa n'irisoko ryacu.
Bankobu yonyene ni kamwe mu devise n'ubuco ari mushasha arondera ayo mahera y'abana bagiye kujya hanze bakubaza ngo konti wahora uyifise ngaha utanga uyifise ngaho barakwirukana ngo byongera muri banki wahoramo. Bankobu buriya ni kamwe mu devise.
Abavyeyi bamenyesha ko ubu basabwa kwandika amakete kandi bikaba bisaba kuba ufise ikonti mu banki Bankobu. Ubu abo bavyeyi bakaba batagirayo bacira nayo bamira mu gihe n'abasavye inyishu ku makete yabo inyishu yaheze mu nzira haraciye iminsi. Amakenga akaba ari yose kukungene abana babo bagiye kubaho mu mahanga iyo barungitswe kwiga.
Ishigiye kukunyura batubwiye yuko babihagaritse ngo ubunye ngo ntibatusubira gutanga amadevize ngo bazohora batanga minerivari yonyene ngo feze subsistance ngo ntibatusubira kuzitanga ni ukuvuga amahera yo kubaho abantu badushobaho gute.
Twagerageje kurondera urongoye banki Bankobu kugira tumenye imvo z'iyo ngingo ariko ntibirakunda kuri telefone yiwe ngendanwa. Tubibutse ko leta ibicishije mu banki nkuru y'igihugu mu mpera z'umwaka w'2019 yafashe ingingo yo kugara amazu yose akoregwamo urudandazwa kw'amahera y'agaciro kugira inagura ifaranga ry'u Burundi cyari ko rata agaciro ku murindi udasanzwe.
Icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu. Nkuko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2002 Nyakanga mwaka 2016 ririnda rikinga kandi rigahana amabi afatiye ku gitsina. Umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidati igihe kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanywa.
Ako nakamu kahaju Inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya navugwa kuri uno mugoroba uno munsi mu ikambi ya Mulongwe ni mu gihugu cha Kongo iharanira demokarasi niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga. Munaho uwo munsi rero wahimbajwe abagendana ubumuga bo muri iyo kambi ngo abayeho nabi ngo kuko bashobora kumara umwaka wose atamfashanyo baronse ivyo bigashikirizwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi asanzwe agendana ubumuga. Tumukurikire.
Ubuzima dusanzwe tubayemo ngaha ku bijanye n'abagendana ubumuga ni ubuzima butoroshye cyane kandi bugoye. Urabona iyo umuntu asanzwe agendana ubumuga ntacyo aba ashoboye, aba ari umuntu hanini akeneye imfashanyo, ariko umwaka uratanga urundi ugahera kandi imfashanyo nimwe tubona. Uri abagendana ubumuga bemerewe amabekiye, abandi amashezerurante, abandi binabiriya, usanga bagenda babitwemerera uko nyine mugabo ntibishyirwe mu ngiro. Ukaca usanga rero turi ko tubaho ubuzima buke. Nk'uwo munsi mukuru usanzwe ubaye ubaye no mu kajagari, tutabyumvikanye ko baragenda bakabitegurira hiyo bikabera hiyo bakaza bahita baduha udupira gusa aho kwiyumvira ingene bategura umunsi mukuru neza. Nk'abamama bamugaye bakaronswa utuntu, abapapa bamugaye bakaronswa utuntu, abana uko bakaronswa utuntu. Mugabo ubuhungiro bwino muri Kongo tubona umengano ubuhungiro vrema udafashe neza abagendana ubumuga, kuko usanga kenshi atari ikintu na kimwe kiraba impunzi kiba kiriko kirakogwa masekiteri yose araba ubuzima bw'impunzi. Ni ukuri rero twatera akamo abantu bose babagera neza ku isi n'ahandi hose ngaha muri Kongo basanzwe babishoboye ko bashobora kutugarukira ko ngaha mu shiti ya Murongo ndetse no mu nkambi ya Rusenda, kuko tubayeho ubuzima bubi bubi rwose. Impunzi zisanzwe zibayeho nabi. Twebwe rero abantu dukeneye ubufasha bande rusanga tubayeho nabi gusumba.
Turabananya n'amakuru w'amakungu n'abarundi bakunda igihugu ngo bakwiye kurikanura kugira bakinge ihonyabwoko cyo batavuga rumwe n'ubutegetsi cyo bariko irategurwa mu Burundi n'umugambo uri ku butegetsi ibyo biri mu rwandiko rwasowe kuri wa kane n'umuhari map Burundi buhire mwisekeza y'iminsi ndwi yatanguje ryo gukangurira abarundi bakunda igihugu kwiyamiriza ho nyabwoko ryo bariko irategurwa bakavuga na cyane cyane ku bari mu bwoko bw'abatutsi. Liberato ntibashira kandi yavugira uyo muhari asigura ko mu muhari mape Burundi buhire batewe umutima uhagaze na rusansuma y'ubwoko iriko irakogwa yerukana ko gukogwa mu mashirahamwe yigenga mu Burundi kubwiwe iyo rusansuma ije gusongera isibe mu gihe hari hamaze imisi havugwa amajambo mu gihugu aturira. Tumukurikire
icyo no kwibutsa niyo nuko iyo rusansuma itajanye n'amategeko no kwibutsa yuko karanga muntu kavuga ubwoko bw'umurundi byajanye n'ubukoloni iyo rusansuma iri kwirakogwa ntijanye n'amategeko iyo mu Burundi iyo rusansuma ntijanye n'amategeko mpuzamakungu kuri bimwe bijanye na protection de la vie privée ikindi giteye amakenga nuko iyo rusansuma iri kwikogwa hamaze iminsi n'imyaka havugwa amajambo aturira ateranya Abarundi ibyo rero bigatuma bitera amakenga kuko ahabaye amajenoside hose nkuko nabivuze cya mbere cyakozwe harabaye rusansuma yabimirije kwicwa muti none kubera iki map Burundi buhire yafashe uwo mugambi wo kugira kampanye icambere coco nuko map Burundi buhire numuhari nkuko nabivuze ubikorwa nkunda gihugu udashobora kwemera kuja mu gacerere mu gihe hari Abarundi batotezwa hariho leta iriko igira urutonde rw'ubwoko bw'Abarundi nico gituma rero map yavuye mu gacerere kugira isemerere ica mbere amakungu amenye ibiriko biraba mu Burundi kuko uno munsi bikorwa mu gacerere murazi ko ama radio yo na televiziyo yugawe ubwa kabiri nuko Abarundi bonyene bomenya yuko iyo rusansuma itozo kwijana uko ko Abarundi bamwe bamwe bashobora kwicwa kandi nabo muri diaspora bamenye yuko inshuti zabo zigiramiwe kindi nuko hariho inzego mpuzamakungu dushaka kumenyesha ibiriko birakorwa mu Burundi kugira za mekanisme international zitegezwa kuba proactive no kuvuga ufata ingingo imigambi n'imigabo yuguhagarika ibiriko birategurwa yoshikwa mu ngiro.
Libera ntibashira kandi akaba ari umuvugizi w'umuhari map Burundi buhire. Inkuru nyuma yano makuru hari udukoko tumaze imisi twarateye mu ntara ya Bujumbura duko rero tumeze nk'ingugu tuateye muri yo mu mirima nako y'ibigori ku mabarabara ya kabiri na gatatu ku mitumba ya Warubondo mvugizo na mukoranya muri zone ya Gatumba abanyagihugu basaba ko boronswa imiti yo gupoma utwo dukoko. Inkuru tubaza Jean Baptiste Bireya
ihugu bavuga ko utwo dukoko dufata amababi y'ibigori maze ibigori ntibishobore guheka ngo niyo bihetse ugasanga ataka igori kiri mu mashishwa.
Nubukoko usanga burimwe bumeze nk'ubunyo ubwo bukoko rero ntawuzi iyo buzanana ubona ikigori kigenda cyuma amababi gitobagurika kandi niyo kinanirije ngo giheke nico gihetse bucabukirira indani nta kigori usangamo.
Abo banyagihugu basaba ko boronswa imiti yo gupompa ahandi ho ngo bagiye kwishwa n'inzara.
Nkubu kwege nta miti tworonka tuyikura tuge ntidufise kugira ngo turafise ububasha ubuho nyine n'inzara twise ntibakerageze baturondera umuti niyo hadataraho kuriswa n'inzara.
Mu kiganiro umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yari yatanze mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo yari yavuze ko imiti yo gupoma udukoko dutera imirima iriho kandi ihagije. Twagerageje kurondera uyu mushikiranganji ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Jean Baptiste Bireha. Imisi amajana na cumi niyo bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bamaze bafunzwe bazira umwuga bakora wo kumenyesha amakuru bafashwe bari gutohoza amakuru ajyanye n'umutekano muke warangwa mu karere ka Bubanza ahavugwa abagwanyi bari bagize ibitero bazananye mu gihugu kibanyi cya Congo Radio Inzamba gatega kaho twabananya twibuka aho bagenzi bacu babaze iyo misi bafungiwe mu yohero rya bubanzani hano rero nciye nsozera no makuru mwakoze mwese ko badukurikiye yakoze Theodomire Manirambona yakafasha mu hinga bw'ijuma mwari kumwe na Patrick Mitabaro umugoroba mwiza mwese na utaha.